mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio 18 muri kumena Jo Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze
bakava mu ntara kaja mu yindi abose bitwa impunzi canke biyunguruza kubera imvu zitandukanye umutekano muke ubukene guhunga inzara guhunga ivyaduka n'ibindi ugasanga nabantu benshi bashobora kuba bari mu buryo bwitwa nk'impunzi nabandi muri kino gihugu cy'u Burundi.
Uyu ni Jean Nepo Bironkwa ajeje gutanga makuru mu ishami rya Ecclesia Catholica CD Caritas Burundi adondagura bimwe mu bituma abarundi bahunga. Izo nkuru turazigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Eko mbanze ndababwire muri make ko abategetsi ba gisirikare muri Leta Zunze za Amerika na Korea y'Epfo bumvikanye guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare itegekanijwe muri uku kwezi kuza kwa munani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika Dana White yemeje ko ayo makuru kuri uno wa mbere. Yavuze ko imyimenyerezo ya gisirikare mu karere ka Pacifique n'ibindi bihugu yoba izohabandanya. Perezida Donald Trump yasezeranye guhagarika iyo myimenyerezo y'intambara nyuma yaho abonaniye n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un mu ndwi iheze. Iyo ngingo ya Trump ishobora gufasha abari mu biganiro vya nuclear bizonatuma Korea ya ruguru itezurirwa ibihano vy'ubutunzi yafatiwe. Amerika nayo ikaboneraho icitwazo co gusaba ko ibirwanisho vya nuclear vyose aho biri bisamburwa. Abatambukanye ba perezida batatu bahoze baramutwa Amerika baramirira kure politike iteye amahane yo gutandukanya abana ku bavyeyi babo binjiye muri Amerika baciye ku rubibe mu buryo butemewe n'amategeko. Laura Bush, umutambukanye wa Bush ku munsi w'Imana, yavuze ko iyo ngingo yo gutandukanya abana ari ikintu kibi cyane kandi camubabaje umutima. Michelle Obama nawe umutambukanye wa Barack Obama mu butumwa bugufi bwa Twitter yunganiye Laura kuri uno wa mbere mu kuvuga ko ukuri kurengeye inyungu mugambwe. Nawe ku ruhande rwiwe Hillary Clinton umukandida amatora yo mu 2016 yavuze ejo ko ibiriko birabera ku rubirwo mu bumanuko bwa Leta Zunze za Amerika ari akamaramaza kandi bibabaje cyane. Abana bakiri bato bashika ku 2000 mwamenya ko bamaze gutandukanywa n'imiryango yabo mu kiringo cy'indwi zitandatu zarangiranye n'ukwezi kwa gatanu nk'uko abategetsi bo mu ntwaro bemeza. Radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ko ari mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, metero 31 na metero 41 aho ni ku mutaga. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumba tankumanzi mwe mutwumva muri Ngozi mu gihugu cy'u Burundi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ibitigiri vy'abana bahe bamashure n'abatigeze bahonyoza ikirenge ku ntebe y'ishure mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi bibandanya biduga. Ibindi kuno nkuru turayibaza mugenzi wacu Ingozi Fidelite Ishatse.
Bamwe mu bavyeyi bo mu ikomine ya Gashikanwa ntibajijuka ku bijanye neza y'ishure kubo bibarutse. Akana kigeme k'imyaka yababa 10 kaba ku musozi musumba agacimbitaba nikarigera kaja ku ntebe y'ishure naho kavyifuza.
Nitwa Shemezima na Mameria.
Wowe nawe uraje ku ishure?
Oya.
Kubera iki?
Mama yarambwiye ko yandera umwana.
Ni muri kumwe?
Oya. Mama amujanye ku gicanjo.
Niba washaka kuja ku ishure?
Ndara mwana wumva nogenda. Ke mama yanakunjana ku ishuri. Cyavuga ngo wowe ni wo kurera umwana wonye no kuvoma no guteka.
Wowe mugabo wabishaka?
Ni ngai wo kwanga kwishure.
Iki kifuza kuja gukura?
Kwanika a kutonda na kuno kwika.
Inako kigeme twasanze yajanye ku rucancu ako karashimeza Imana Manuelina arera ariko se wiwe yari kumuhana twaganiriye yitwa Saguye Yohani numutama w'imyaka irenga 70 yavyabara 14 kubakinyizi babiri uyu Manuelina ari mu banyuma tumaje igituma Manuelina taramushira mu ishure yatwishuye ko nabakuru we yasomesheje atasho vyamaze
nkaje kugira ndere nkabo bana bakure wigishije abana batandatu abo batandatu ntihagire mutoramwo ngo aronke iby'abandi baronka nk'abo bana banje bose nta n'umwe yaronse urupapuro rw'umutsindo bavamo uwa gatandatu baca bitaye nkubise kwa gatima ku byo nabatangiriye baca ku ishuri ndavuga nti oya ushobora gutangana n'imahera nibyagumaho bazorima batungwe n'isuka nanjye yarantunze isuka uje narabihebye bundashaje ndiko ndigiye uyeze kumukonye
ariko rewa mwe babanyi wo mugyango arabahanura ko naho uyo mwaturo mpa pro gumutsindo ibyo yize umugira kamaro Ndikumana Karori
umudehe nago nyine nago ni akeneye kwikebuka kamukubita nayo naho yokwiga uwa mbere wa kabiri ni wa gatatu cyanke ni wa kane mugaka kamenya no gusema nabikeye kuko birafite akarushu umbere yuwe mudehe nawe yihenze gatoyi kuko umwana yomuhimiriza ahubwo akaza kwishura hanyo date yabonageze mu rugero rwo kumurihira ayo mafaranga ee katenye yabukibuke mugaka yamenye na dukeye to kwiteza imbere kuko netwege kera batatu zaje kubashira twarahumbe
hagati kuri uyu mutumba yabandi bana twabonye batiga uyu muvyi yatumwana wiwe byaranse kwarenga umwaka wa mbere bashobara mukurayo
nabari mara mwigisha no kuri baratubwiye ati hubwo nimumuhe akazuko kuzararagira intungwa ntabishoboye
yiga mu wakanga ico gihe
mu wa mbere
yize mu wa mbere imyaka ingahe
ine rero kuri kwimana
hanyuma
hanyuma nyene bamutubwiye ati umwana ntabwenge afite bukwiye duca tumubwira ati ntacyo nagume mhiye
ubujuju kwe
mwibaza ko iyo mugumizayo mukagerageza mukamukura kugira ishuri mukamusha kwindi ishuri ko byari kuzana akoyoko
karasi
uyu musore yiga ku ishuri rito riri ku mutumba musumba avuga ko mu ishuri yigamwo mu mwaka wa gatandatu kuva umwaka utangura igitigi cy'abanyeshuri batanguranye cyagabanutse
ariho beshi nyene baheze bivaye nyene no bakuntu bukene babona nyene bitokunda
uzibangahe baheje mu ishuri wanyu
batanguye turi nka 60 ubwo bondaza zigenge nka 60
hanyuma hoho kibano ntabuzi baheze
hariho nyene beshi baheze nyene
uyu mutumba wanyu wa musumba abuzi bangahe baheze
ndibaza boshika nka 10 cyangwa 15
ibyo biva mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Ngozi gerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure mu gisata cy'ishure shingiro bari bafise abanyeshuri barenga 170 muri abo abarenga 170 baramaze guhera amashure imvugo ubuyobozi bw'indero butanga zifatiye ku bukene indwara hamwe n'izindi zitazwi ubwo buyobozi bumenyesha ko ugereje mu myaka iheze igitigi cy'abaheba amashure cyagabanutse mu runani FNADEB rwitaho ineza y'abana mu busekuzi bwago Ingozi bamenyesha ko bifatanyije n'abagize intwaro bagomba bahimiriza ababyeyi kugira ngo n'uwo byanse kubandanya mu mashuri asanzwe ubupfumu baje kumugeragereza amashuri yigisha iby'imyuga muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi Fidelite yishatse icyo gihe Amerika
tuvengaho higashikana duce dukubitira muri komune ya Muhuta n'intara ya Rumonge aha barovyi bo mu kiyaga Tanganyika bo muri iyo komune baradwe ishinga n'ubusuma bw'amato bw'abaye ndanse umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Muhuta Anaive Irankunda atubandaniriza ino nkuru
aha ndi ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika muri komune Muhuta nitegereje hirya no hino hari uruja n'uruza rw'amato ariko atwagwa n'abarovyi amwe muri aya mato afise amamoteri ayandi afise udutara dufasha kumurika mu gihe cyo kuroba bano barovyi bayagira ijwi rya Amerika ko muri kino gihe gukora muri iki kiyaga bisaba kurikanura kuko umutekano utifashe neza Sakubu Gilbert ayagati
uravye nk'ibihe tujitsemo n'ukuraba kure kuko mwasi wese umubwirwa nuko agenjeje nte guhungwanyiriza umutekano cyane byadusimo warubye nk'uko ni birashika tukitabaza inzego urabye nuko abo bantu bomengo baba binje ngaho kuri tanu umutekano ubusuma abo basuma bakaba bavuye nko mu bindi bihugu canke bakaba ari n'abarundi baba bagiye kuba bariko bakaza baje konona umutekano none nk'iyo waba uri kuri amasura canke wagiye kuroba ku gafi umutekano wawe ugahungabana birashika mu mutima ukumva ntutekanye neza mbafatiye nk'uko noba ngiye kurondera tuvuge nka rasi w'abana canke ngiye kurondera ibyo mfungura mu gihe nanjye noba ntarubaka kugira ndondere kazoza kanje nkabona gateka karahunga abanyarwa kibasho ibintu si byiza no
ibintu biruko mu gihe ama mashini atandatu gushika ubu ari yamaze kumenyekana ko yibwe mu kiringo cy'amezi abiri abarovyi bakavuga ko kuba bibwa atawo biciye nikanda ari menyetso zerekana ko binjiranywe n'abagizi ba nabi Ronse Ndizeye ati
umva twarinjira nkabwo birateye n'ubwo abantu batwatuzi nta cyemeza uko twatwazi umva bisigaye uko aho sanga bavuye abanze kujya gukamanza bahaza kutwiba mbere bazanye n'ubumenyi bunyegeje mu gutwiba katwiba mu bintu by'ubujyo buhangiye uko umuntu aho mbona mijoro ntakwiyereke mu maso ntumenye n'inyambaro yambaye bashobora kuza no kugana bakaza n'izo meri kuba babazinza bazina ba inzira bazananye ukumva ngo naka yaribwe muri make abajeje umutekano bo cyunga ku mipaka y'igihugu bakara yuko kuvyuhuri abantu bazakwiye aho arava hanze mu bindi bihugu
abo barozi babazwa nuko badahengeshanya kumenyesha ko umutekano utifashe neza ukamengo icifuzo cabo nicumvirwa n'abajejwe intwaro bakabivuga uko kumvo yuko mu gihe cy'ijoro bishika bakabona abantu bari mu kiyaga bataba bamenyereye iradukunda Fideli aratuyagira
akunkengera urumva ibintu hari ibindi meze uko ndi kuntu usanga ibikoresho barabyiba natwe bubuge bajeje umutekano kubabwira naho uri umuntu muto muto nibatumva nka kujya muntu asika imbere none mvugize induru ntihagira uwo zakututabara wumva ari wa mutekano uhari batutera mu ngorane nyene nk'uko urabona ubu kubeni bakibeya nk'uko byari bibereye bari abarabyikweri bose abarobyi barabangamiwe koko nibagira umwanya n'iherezo baza kutwiba tukagira ikibazo kirekire atwakavuze induru ntihagira ubutabara nka nzoyihande
ikigiye gukurikira nuko abajejwe intwaro bitegwe gukorana n'inzego z'abajejwe umutekano ukiyaga ca Tanganyika hamwe n'amakomite y'abarovyi kugira ngo bafundike ingigo ntabanduka zo gukomeza umutekano bivugwa na Jean-Claude Havyarimana umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ibazo by'intwaro na karanga
mu kiyaga ca Tanganyika murabona yuko hari ubwato agucaye n'umutekano tukobaremesha na cyane cyane kimwe gusa hariho ukuntu bahanahana inkuru n'abajeje umutekano bakoreye mu kiyaga rero hari gihe cyusanga bagira gutanga inkuru bagira gutanga inkuru gasanga ibajeje umutekano nabo bagiye bakabarangira iyo bari kimwe na kimwe gasanga batabarangira bakirikara gasanga ntibababonye neza abaherereye abo bantu twiteguye kubandanya tukomeza na cyane cyane mu gukorana neza nayo makomite yajeje imyeha korana n'abajeje umutekano bakoreye mu kiyaga n'abashanzu nyene baserukira ibipe amato aliyo bita bakapiteni kenshi na kenshi twaje tubakoresha manama hama tukigira hamwe ngene twacungera umutekano muri kino kiringo babandanya baro kandi bagerera ngaha
abo barovyi baranasaba kwingingo yo kubuza bigeme bitabapishi bahora bategurira ifungurwa yafashwe umwaka uheze ko yokugwaho kunsiguro zuko abo bigeme bahora bafasha kubarerekera abagizi ba nabi muri co kiyaga mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Ejo aho bukera igenekerezo rya 20 kwezi kwa gatandatu umakungu azohimbaza munsi mpuza makungu wahariwe impunzi none mbega abari mu gisata cyo mu by'amashirahamwe yegukira amashengero mu Burundi n'abandi bari mu mashirahamwe atandukanye bago niki kibazo c'impunzi z'abarundi reka mugenzi wacu Diane Ndonse hatwakira batumire bari kumwe muri studio Bujumbura kugira ngo baduge ku ijambo batuyagire
Turi kumwe na Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije.
Nabaramukije n'amasano batumbiriza.
Jean Paul Bironkwa mujejwe igisata cyo gutanga makuru mu ishira hamwe rijejwe gufasha Caritas Burundi muri Ekeleziya Katolika namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije na twebwe.
Faustin Ndikumana murongoye ishira hamwe Parsem rijejwe gukangurira abantu guhindura ingendo n'ivyumviro namwebwe turabaramukije
turabaramukije
ndaramukije n'abatwumviriza ku ijwi rya Amerika tubabwira ko tuza kuvuga ku kibazo cy'impunzi Jeanne Paul Bironkwa mukora mu ishyirahamwe Caritas Burundi rya Ekleziya Katolika risanzwe rifasha muri ibyo bijanye n'impunzi mwo ducira ku mayange uno munsi impunzamakungu ushitse impunzi zifashe gute impunzi zo mu Burundi
kumbe n'ikibazo kava kiyinengera cyane kuko ikibazo cy'impunzi kiraba abantu benshi muri rusangi ariko nuko muzi uko mu gihugu cy'u Burundi hari impunzi nyinshi ziri hano hagati mu gihugu zitahuka hari n'iziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ibiharo byerekana ko hari ibihumbi birenga amajana ane biri mu bihugu bitandukanye bya kano karere n'ahandi hari kumbure n'abandi usanga baje bariyunguruza bakava mu ntara bakaja mu yindi abose bitwa impunzi canke biyunguruza kubera imvu zitandukanye umutekano muke ubukene guhunga inzara guhunga ivyaduka n'ibindi ugasanga n'abantu benshi bashobora kuba bari mu buryo bwitwa nk'impunzi n'abandi muri kino gihe cy'u Burundi mu majambo akindi gaza kandi ushobora kuvuga ibyo
egome hari amakuru atandukanye avuga yuko impunzi no munsi zitagishigikiwe cyane impunzi zo mu Burundi kumva zitandukanye zuko hari ikibazo cyo mu Burundi cyo bakimaze imyaka irenga itatu hari izindi impunzi zishobora kuba zisinzikangira ngo kurusha mu bindi bihugu bitandukanye ariko impunzi zo mu Burundi ntizibe zikironka uburyo bukwiriye mbega icyo kibazo cy'uburyo mwebwe mukivuga kwiki Faustin Ndikumana
ikibazo cy'uburyo urumva turavyumva ko akunda kuvuga yuko impunzi z'u Burundi mu bihugu bitandukanye zidoga yuko bataronka ibyankenegwa amashuri gufungura n'ibindi mugabo urabona ibintu gufasha impunzi bifashwa nayo mashirahamwe nk'izo nyene za HCR n'ayandi mugabo nayo nyene akura uburyo mu bandi ni ukuvuga ibyo bihugu burya ibyo bihugu bifasha usanga by'Uburaya Union Europeenne ibyo by'Ubufaransa Ubudagi nibyo burya bikunda guha imfashanyo ayo mashyirahamwe za shere kugira ajye gufasha impunzi kumbura rero na impunzi rero iyo nazo zigiye zigaha zimara zisa n'izimara umwanya muremure kiratina kikaba ikibazo kumbura bije batabaye ateguye uko rero bate ugasanga kumbure finance mu kozi bazabaye vote ntizigiye zirakurikira uko bari biteze ku mwanya kizomara uravye ingwane ziri ku isi n'impunzi zigira zibagumanye ne zizongerekana n'izindi ngorane ibyo bihugu bya Buraya kibitanga uburyo usanga byijamwo arajanga by'amatera bwo bakatwara uburyo mu bintu byinshi no kwitarezanje zigenda zihinduka rezanje ku isi zo mu 1980 zo zu haza nk'ibindi bintu byinshi ugacusanga rero cha kibazo cy'impunzi kisaye n'ikibagirwa iyo ribi bwo nabyo bititunganije gatuti twokurya bubwirizo mpunzi zigabanuke zigume zigabantu hakwiyongera ahubwo batahe uguma wiyumvira ngo impunzi nzoguma hanze ngume mfashwa gushika rya nibaza ko ni yari ngorane kibishora kutazokunduka abantu bavyifuza
nititashe nyene niko kuko gashera nankundo wiga umwe mu ndongozi z'amadini hano muri studio mwebwe icyo kibazo c'impunzi mubona gikwiye gukemugwa gute
bwa mbere umuntu yamenya yuko naho turiho turavuga ngo impunzi z'abarundi zifise ibibazo mu miseze twarumvise impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zifise ibibazo n'uvo ko hirya no hino impunzi zifise ibibazo nibyo bavuga ngo umuntu abanze kuraba imbere y'umuryango imbere kuraba ko wundi bwake hariho nk'intumbero nkazirisha nk'izitatu umuntu yotanga kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutora umuti ubwa mbere ho nuko mu bintu bya bishoboka bivanye n'impamvu n'imvo zituma izo mpunzi zibaho umuntu yotora umuti w'ibyo bituma haba impunzi usanga ari nk'ibintu habiri cyangwa bitatu nk'uko mugezanye Fosta bivuze nane pa bivuze ibijyanye n'ibi usanga bya politiki abantu bakora camwo abantu bagahunga gukiza amagara cyangwa ibijyanye n'inzara abantu bagahunga inzara nibyo bikuru bikuru usanga bizanye impunzi kintu camere coba nuko abantu bashinzwe kujya imbere y'abandi bo kwitunganya ku buryo ibyo bibazo bibiri togereza kwitora umuti kandi urama kuko mu Burundi wacu nuko tumaze kumenyera mu myaka 10-15 hama hari ko haraba ibihe bya politiki bidasanzwe ugasanga abantu bariko barahunga icyo reto kivira hasi tukagitorera umuti bikwiye ariko kandi hakaba na politiki irashe bijanye no kungura umwimbo kugira ngo abantu ntibaze guhunga bahunga inzara iruhande y'ibyo bikungura umwimbo nuko turiho turavuga tuti iyo bari bahungiye cyangwa ariko arahunguka bafashwa ibintu bidakwiye nibyo turavuga ikigomuza makungu HCR gifasha kigeze karonka ifashanyo nazo nyenzi byo mu bindi bihugu ariko kubera ko tubona ko impunzi ibice birenga 190 kwijana arizo muri Afrika niko no bifatajeho na hatabiharuro bitomwe mfise muga niko nubizaje no hino ama radio nuko nko kugwego kwa Afrika hoshobora kubikigega ikigega ntega bizoza gishobora kuza kirafasha izo mpunzi no kugerwa ku Burundi tugashiraho ikigega kurya duterera ejo bundi mu 2018 bavuze ngo forodogere ejo bundi bavuze ati gutera amato umuntu wese gatera ico ashoboye yiyumvamo nti babimbire kwitegeka mu gacyo kigaka bikihari kubyo bahunguka tutandi HCR cyavuga tuti misi ya mbere bashitse tosha kwafasha ibindi binibi kugira gatatu ihwande y'ibyo nuko hoheza naho nyene ku bantu bashinzwe intwaro aba bahunguka ntibabagumiza umwanya muremure mu makambi y'abahungutse abantu bafise aho baje bava bakafasha bari mu ngo zabo maze bakafasha kugira ngo bishire kurima kuko kugumuteza amashini naho nyene si byiza avuga ngo kimuhana kazi muri hise kandi bakavuga ngo hakumpa ifi wonyiza kuyiroba nubwo rero ko umuntu avuga ngo muri kumufasha amezi atatu muri amezi atatu muhaye n'ivyo atera afise itongo mu mezi atatu hari ibintu byinshi bimaze kuyimbuka ku buryo abo bantu mu bintu bijanye kubafasha ubafasha ibindi bisa buryo burebure mugani baza yuko ahanini no kuraba izo mpavu zituma izo mpunzi zihaba tukazitorera umuti hanyuma tugashobora n'ico kigega
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Jean Paul Bironkwa
ko nashaka guhumira nk'ukosora gatonya nuko izo mpunzi ameza atabazifasha ntibazifasha ziri mu makambi no kuvuga mu mateka mpuzo makungu hase kirazira ko impunzi iri kwiratahu kiwabo irenza amasaha 80 ishikiye muri rya kambi bayakiriramo izo mpunzi cyo disubira iwabo abivyo bayiha ntugira ngo ishobore gufungura mu minsi ya mbere ariko aramenyereza itongo giye cyangwa ari yarifise no kuvuga nta kambi ivuka kuko izo mpunzi zitaho zishikira mu miryango iwabo
ari byo rantu sinashaka kuvuga ikambi kandi nuko vyo kubafasha mu mezi atatu turaze ko ari bitegwa mu mezi atatu bishobora kuba bimaze kwera ariko maze kumva ku maradio abahungutse ariko bavuga ngo ntacho bakiriko radufasha nuko nibaza ko hoba iyo politiki itomoye ikugira bacabagira ati muteyirenga renga hari biharage vyero mezi abiri inyuma ya mezi atatu ntibagume bateza amaboko ngo baze gufashwa n'abantu bo hanze bakamaze gutangura kwimbura ibintu by'iwabo kugira ngo ntibagume bateza amaboko
kimwe ko nashaka kongera ko yavuze ku kintu kijanye no Foster akivuze no arakivuze ico cukumva ko ari kibazo c'impunzi ari kibazo ikomeye cyane ubudufatiye no mu Burundi ukaraba ibiharuro vy'abantu bahunga imyaka n'imyaka no vuga ko uri Ekleziya Katolika uhereye kuri Papa ubu hariho ubutumwa yarungitse ku isi aca asaba n'amakaritasi yose ku isi naco gituma n'amakaritasi yaba ku isi yose ariko arakora ku ico kibazo c'impunzi ubutumwa yavuze ati dusangira urugendo n'impunzi mu Burundi twavuze ko hari 240,000 bihunze hirya no hino hanyuma kumbure n'ivyo hari mu zituma abantu benshi bahunga kenshi zitabava kugasanga abantu barahunga agaca tusaba reko umuntu wese nkuko aranabivuze tugira ico dufashije iyo mpunzi ubona kenshi sinzi ko muze kubona ko ni impunzi itahutse gashika mu kibano hariho ivyo no kwita de préjugé sinzi muri kwa kera nje usanga umuntu bamubona kumengo aje ari umuntu avuye Tanzania kenshi usanga nduri migwara hindutse ugasanga no mu kibano cyo ntibagishima kumwakira nk'umurundi ka Burundi ico naco nico iyo predator turavuga tuti abantu bose bamenye ko uwo muntu ahungutse ntamufate nk'umunyamahanga ntamufate nk'uko umengo ni caduka ariko bamwinjize mu buzima bwahashikiye bamwubahirize gucyo ashobora gukora ubuzima bwiwe ntihabe naho gatima kuvuga ati ndashitse ngaha mu Burundi ko mbonye batanyakira rero bacu basubira guhunga kubera ko abonye ati aho nshitse ntibanyakire neza niba mpaye kibanze nico nashaka kongera ko kuri izo bantu yarabo
nico kigega avuze ni kuvuga ko coshobora kugico giterereye muri ivyo byo kumvisha abantu impunzi cari co ningene kuriye gufashwa
ego nizofasha
ego Faustin Ndikumana Cher Aruna yavuze ati impunzi ngaha mu Burundi hamwe no mu bindi bihugu ati cancane ngaha mu Burundi nta myaka 10 ihera atampunzi zibonekeje ati harakwiye gushigwaho umugambi tomoye kugira ngo bashobore gushigikira impunzi mbega nyabuna nibihe bikwiye gukorwa kugira ngo cancane haba ugukinga kw'impunzi ziyongera canke muri iyo myaka yuko impunzi ziboneka
nibaza yuko kugira impunzi ntiziyongere nta guca hirya ukorera kugituma impunzi zihunga ibihugu rero bikunda kugira impunzi hanze ni bihugu usanga bifise zangorane bita za stabilite politique usanga ibihugu vyama mu njyane za politique ingorane zijanye no kubaho ubutunzi mbwira murabona nko muri Afrika abantu benshi biruga barapfira muri za Mediterane bajiburaya bagiriki ni bihugu vya Afrika kumbere birasumbana hari bihugu byinshi usanga abantu bavayo kugira ngo je kutatariza barondera handi si population na utudugu twiwacu tugwana no Burundi n'ubundi n'udugu dutoyi turimo abantu benshi atasaganirizo atariko turi waka mahinguriro ngiki ugasanga abantu baterana intuguta matongo niki byo rero nibaza yuko ari kibazo ama leta ya Afrika zategeza kwicarira karaba neza igituma ibihugu byacu ari ari fisi ubutunzi kama ginshi za Afrika mwa kubira ingorane z'intwari bereze nyine vyitunganya ugasanga abavabana bavyo bariko barasanza biruka bahunga cyure ni kibazo gikomeye cyane gikuye kwicarirwa ndetse inkimisi ibarakajyo kwibuka cyo civugo ukabona yuko habaye no vuga nti bita mobilisation abantu muri leta kuri rwa Afrika ukabona yuko icyo kibazo bakigize cyabo
bagize urunani hamwe
bakagira cyabo ukabona ati iyo occasion iyo no kwiyumvira ibyumviro bishaje byoshobora kudutuma icyo kibazo gitora inyisho tubaze nabandi baduterera ibyumviro mugo urabona nkayo majurune iyi misi iraba ikarengana gutyo ikigira kandi ari ibibazo bihambaye nkaha mu Burundi
ubundi wari ukwiye kugira icyo ufashije kugira ngo ikibazo gikemugwe uwo munsi ntuzosubire kuba canke ubeho mu bundi buryo
kugira gusa uwo munsi utume abantu bashobora gushaka bashira ingufu hamwe n'ivyumviro kugira hamwe ariko arabona ikinyisho niyo ntumengo ni ibintu bimeze nka kamizwe n'ingoma kuko igihugu nk'u Burundi ufise impunza bihumba amajana n'izisanzaye hanze urumva ntushobora kuvuga yuko cyari igihugu gitekanye nshobora kushaka yuko ushobora kuri kuravuga ati turiko turaje mu majambo uko vyifuza abari hagahaze rero nibaza yuko ari kibazo gitegeza kuguma kiboneka kigaragara kugira inyishi bone
aruna bashe haruna mafisho mugomba kunganira
ico no kongira ko kuri bagenza gihoje kuvuga nuko nkuko narivuze mu ntango umunsi nkuyu usanga nabantu banawuze atari benshi hari na usanga n'impunzi ubwazo zitawuze bikwiriye yuko ho ushora kubiganira bikomeye abantu bakemera bakicara hamwe bakavugana kuko ibibazo iyo bihari tukavyemera tukabivugana tukabitorera umuti nibaza ko bidatanga ataragateka kubona bavuga ngo igihugu kiniki gifuse ifise impunzi nyinshi hanze n'abana mu rugo iwawe iyo abana bariko bari hanze bariko baraguhunga isagateka kanikanye biko biraguha
ego mu kurangiza kino kiganiro twavuze cyane kubijanye n'ingene hobaho gukinga canke ibintu byo mu migambi yo muri kazoza mbega ubu uye nkamwebwe muri Caritas musanzwe mwegereye izo mpunzi ibintu byihuta bidakwiye kuja muri iyo migambi cyane bikwiriye kubaho byo bari nyabaki
icamena nagomba kongwaza kongera ko nuko twavuze cyane ko mu Burundi hari n'izari mpunzi yumbi majana neza abarundi bakungiye hirya ariko tukoko hari n'impunzi z'abakongomani bari ngaha mu Burundi nanyine baba hafi ibihumbi 70 abo bari mu makamba atandukanye ni benshi bakunda kumenya ko bari mu makamba za Ruyigi muyinga n'abantu benshi nabo nyene acamara ko ico kibazo c'impunzi rero si kibazo kira Burundi gusa ni kibazo uravye muri rusanka kano karere ka cane ari kibazo kidasanzwe hanyuma uti ibintu abo bantu baba bakeneye ubwa mbere nibi nivyo
muruno
mwanya bona abantu bameza gutahuka bashitsi wabo no vuga ko nkugushika nkuno mwaka harindira abihumbi hafi 60 bizoza muno mwaka 2018 aba bantu bose kenshi usanga atamatongo bafise bakeneye zo gufungura nkuno munsi uravye mu ntara bashikiyemo ubwa mbere ntara usanga zibangamiwe n'inzara izo ntara za Ruyigi izo ntara nyinshi bashikiyemo za Makamba za Rutana izo ntara ziri ku mbibe z'ibihugu duhanuriwe na Tanzania niho henshi bashikiye ugasanga no mu kibano bashikiye muravye ukabona ko n'ubuzima bayemo nabandi butameze neza urumva rero ko bakeneye ibibafasha gushaka kuba bwa mbere gufungwa n'ibindi n'ivyambagwa na cyane cyane kuja ku ishuri kwivuza
shaka kwibutsa yuko donc abarundi yuko kugira impunzi hanze tuvyumve nk'icagirizi na honte kubona tizatwe isoni bidutera isoni kubera iki gihugu cacu abana bacu basanza bagenda hanze kandi abatanzania batasanza yabaganda ariko barasanza abagwanyarwanda ariko barasanza abakenya ariko barasanza turafite icagirije gitegeza kutwumvisha yuko dutegeza kubivamo ingorane no kuvyumva kandi twumva ko ari harama dufise nico gituma Burundi na Sud Sudan n'ibyo bihugu niyo tugiye tuko turaje mu manama yo muri aka karere ucusanga ha mu byiterambere ha mu bintu bya muri byo bibiri bihugu bibiri uce usanga biri inyuma urumve vyo rero ntibiryoshe kwa byo dutera kamo abana bari
ego murakoze tubashimire Faustin Ndikumana murongo w'ishiramwe Parsem rijejwe gukangurira abantu guhindura ingendo n'ivyumviro turabakengurukiye
murakoze
Sheikh Haruna Nkunduwigamwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabashimiye ku ntererano yanyu
murakoze
Jean Paul Bironkwa mujeje w'igisata cyo gutanga makuru mu ishiramwe rijejwe gufasha Caritas Burundi muri Ecclesia Catholica namwebwe turabashimiye.
Yego namwe murakoze.
Twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kujanye n'impunzi. Diane Ndonse na ndakiremesheje ndabashimiye.
Arakoze Diane Ndonse kwico kiganiro jo rero ni hazo himbazo musimpuza makungu hariwe impunzi tukazobana namwe mu biganiro bitandukanye muri sanga yejo azo ari yo iriko irashimikira ko mwakoze ncuti bakunzi rero mbandanye muryoherwa n'urutonde rw'iganiro vyacu bitandukanye biri mbere ino sanki menyegera ni je amajwi na engineer Lina yamfaje muhinga bw'ivyuma co kimenaje Diane na hazo twemituzongera ejo igice saha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara.